wa wundi
wa wundi
ni wa wundi
wa wundi ikiganiro kiba yagira ku buzima bw'abantu batandukanye bamenyekanye ku bikorwa vyabo.
Urabahaye ikaze nshuti bagenzi bakunzi radio isanganiro akaba n'abakunzi ibiganiro wa wundi uko muvyumvise ni ikiganiro kivuga ku vyerekeye abantu bagize ico bamara mu bitandukanye vya politiki vy'imibano ivy'ubutunzi kandi imico kama tudasize inyuma ivyerekeye umuziki kubamaze kubimenya baciriye kuri iyo ndirimbo niyo muririmbyi yitwa Angelique Jo na karirimbo kamaze imyaka n'imyani ko kitwa Agolo akaba ari karirimbo kamushize ahabona. Turaza kumenya rero uwo muririmbyikazi uwariwe ni gice cya mbere cya kino kiganiro twahebeye uko twasanze afise amakuru menshi meza kandi ashobora guteza imbere imico kama y'igihugu ciwe cya Benin eka na Afrika. Amaze kuba mu bihe bikomeye bihuza ibihugu nka byose byo ku isi harimo n'abakuru b'ibihugu. Tube turumviza ko na karirimbo hanyuma tugaruke tuvuge gato kuri we hanyuma mu ndwi zatuzohava twinjira ku muriri tubabwire ibikorwa yagiye akora byose. Ni Alphonse ari mu ngabo bw'ivyuma nsavye umuntu wasavye umuntu ukora nsavye bwo kiganiro wa wundi se kubaye ikanze. Angelique Jo rero yavutse tariki 14 z'ukwezi kw'indwi mu gihumbi cy'amajancena na 60 akaba inziragiwe ry'amavuko ni Angelique Paseloko Quinto akaba yavutse rero nk'uko tubabwiye ico gihe benshi bakaba bamwita Carmen Kijo akaba ari umunya Benin kuva muri Afrika mugabo muri kino gihe akaba yibera muri Leta Zunze za Amerika n'umuririmbyi akaba akora ivyo kwigisha gutamba akaba akira n'amasinema akaba yandika akaba asuramwo indirimbo eka nibindi muri mu gifaransa bavuga ngo ni chanteuse chorégraphe actrice auteur compositrice interprète akaba n'umwanditsi cyo bita écrivain mukanya bava tuja ku muriri kuri Angelique Jo mikiri kiganiro cyambere gice cyambere cha kino kiganiro twa hariye Angelique Jo. Angelique Jo yatangwe ibyo kuririmba mu kibuga cy'amajancena na 82 se yitwa Frank Kijo umuvyeyi nyina akaba yitwa Yvonne Kijo akaba afise abo bivukana witwa Oscar Kijo, Yves Kijo, Alfred Kijo, Paulette Kijo, Mireille Kijo. Twamenyesha yuko amatwa dusumira hoba hariho umuntu ava muri Benin ashobora kuba ari mubyara we abanga mu gihugu cacu c'u Burundi nawe afise izina rya Kijo akorino ibujumbura. Angelique Jo afise umushinga nawe witwa Jean Ebrard ba bubakanye kuva mu gikunja cyane na 1980 n'indwi n'umwana umwitwa Naima Ebrahim Kijo akaba Angelique Jo yarakoze umwanya munini ya mishira mu muzamakungu UNICEF numeri haranira agateka kabana numwirabure afise imishatsi yirabura akaba afise namaso bita brun no kuvuga ko amaso yiwe ameze nkayakaka akaba akora muri label bita Island Record no kuvuga abafashanya mu gukora indirimbo muri zanzu zihanyura umuziki umuziki akunda kuvuza ubwa mbere na mbere bamuzi ku mudiho wita jazz umudiho wita zouk uwo bita gospel hanyuma atibaga ico bita music latin american music du monde no kuvuga n'imidiho ivanze ico bita bavuza umuziki w'ikizungu uvanze n'ibikinyafrika mugabo atibagiye ya midiho yajizana muri afrika kigenda muri amerika yepfo akaba rero amaze kuronka ibitsibo bitandukanye aho tuzobabwira no mu minsi za ibyerekeye ibitsibo yaronse tugire tubabwire nico bita discographie no kuvuga ibyerekeye ibikogwa mvambwenge amaze gukora ingene bingana Tugutse abadusomeye mu nzira ko turi mu kiganiro wa wundi batuko turavuga kubyerekeye muri muzika z'umunyafurika kaza akomeye gose yitwa Angelique Jo akaba bavuga bamwe yuko yuba ari icyo bita umuvokaliste wa mbere muri Afurika yubashwe amaze gukorana n'abahinga mu byerekeye muzika yitwa Henri Salvador Bruno Carlos Santana muramuzi ni mu gitariste akomeye gose muri Amerika yepfo yarakoranye n'umuririmbyi wo muri Angleterre muzi yitwa Sting n'uwitwa Herbie Hancock hamwe na Clarence Carter yarakoranye hamwe n'abandi baririmbyi rero batandukanye na cyane cyane ikintu cy'amuranze arari n'abaririmbyi bubu bo mu runganwe bw'ubu akaba rero ngo afatwa nk'umwe mu baririmbyi kazi bafise ijwi bisangije kandi ryashoboye gukora ikikomeye gose akaba yarateje imbere umuziki w'ikinyafurika akawushikana ku rwego mpuzamakungu aho yakoze ibikora inka mu kwerekana icyo bita umudiho wa pop mugabo ufise imidiho y'ikinyafurika itandukanye icyo bita akaranga k'abanyafurika aho yahereye kuri jazz acaja kuri funk hama munyimagirira umudiho wa rock ije rero akoresha umuziki iwe akora mu majambo kuvuga ubutumwa ashikana muri izo ndirimbo ziwe akunze kubyerekeye kuvuga kubyerekeye guharanira agateka k'abantu no guharanira agateka ni kuvuga ukungana ko bapfasoni be n'abashinga ntahe agasura akavuga no kugwanya abajya abandi bicaye ko bamenyesha ko Angelique Jo yatanguye iby'umuzika akiri muto cyane afite imyaka itandatu gusa aho yatanguye aririmba mu mugwi w'ukina ibyese cyo bita theatre wari wakozwe na nyina mubyara aho batamba ikirundi no vuga ikinyafrika cyawo ragira mvuga ikirundi nika kujya zora tuvuga imigwinda ngakaranga y'abarundi murazi ko ari abana ba Burundi kazi benshi baza kwiga gutamba imidiho itandukanye n'umutsibo ugwedengwe n'ibindi umva nawe yarabikoze n'ubu hatanguye kuboneka yuko afise impano yakoze urukurikirana rw'indirimbo yiwe rw'indirimbo ziwe za mbere cyo bita album yitwa Pretty hanyuma harimo indirimbo zitandukanye hariho iyo bita Agosi n'izindi mwakurikiye hanyuma akaba yarafise citegererezo cundi muririmbyikazi ava mu gihugu kibanyi citwa Togo tubandaye tubamenyeshe rero yuko vuba yaherutse kugira igihe bariko barahimbaza imyaka 80 habayeho ijya ntambara ya ihuzi si yose hari abatumirewe babakuru b'ibihugu benshi ama 80 siribuka ingene bangara mugabe byo twari kurike cyane kuri televiziyo zitandukanye zikomeye nka Al Jazeera France 24 n'izindi niwe rero yatewe iteka kugira ngo ashobore kuririmba imbere y'abakuru b'ibihugu batandukanye bavuye mu isi kandi bakomeye hari Emmanuel Macron ariho Trump userukira ubwongereza kanabandi benshi nico gituma ndashaka kubumvisha igihe yari ko araririmba aho ahagatiwe n'abakuru b'ibihugu dukurikire urana umunyafrika akaba ari watogwa ngo aserukire isi yose mukuru imbere yabo bubahwa dukurikira ko nakaririmba batwumvisha mu ngabwe ibyuma yari yumva ico gihe
de l'artiste togolaise Bella Bello appréciez la prestation en audio et en image et tout de suite après on se retrouve pour le petit commentaire
Ble ouye mi atak pelo Ble ou Ble ouye Ble ouye Ble ouye mi atak pelo Ble ouye mi atak pelo
Nuko rero nchiti bagenzi mwumvise yuko turi mu kiganiro wa wundi mwumvise Angelique Jo yari ko ari imbere y'abakuru b'ibihugu bisi yose bakomeye imbere yuko twumviza karirimbo mumenyereye karirimbwe n'umu yasubiyemo kaba yari mu gitaramo kiraho mugabo na karirimbo muzika pata pata karirimbwe n'umuririmbyi twacishije ngaha mu kiganiro wa wundi Afrika yefo akaba Mariam Makeba patapata na karimbo kiwe tumere nkaba ariko barakurikira tubava tukumbiriza turiko turarangiza tukavuga rero yuko mu gihugu cibe cha Benin hari mu gihugu cyo channel 183 harabaye intureka mu vya politique hanyuma abonaho guhungira mu gihugu cyo Faransa hanyuma hari mu gihugu cyo channel 183 bukeye mu gihugu cya 1998 yacaje muri Amerika leta zunze za Amerika aho mu 2007 yaronka igitsigo cyo cyamere cha Grammy Award akaba ari mwuko twabibabwiye atagiye umuntu wa mukuru iririmba majambo nkora mutima afasha mu iterambere no kugwanya abajya abandi babicaye ko mu kuvuga ku byacane ku byerekeye agateka k'abana ukuja mu ishuri akaba rero byitwa yuko yabaye umusirukizi akomeye icyo bita ambassadrice de bonne volonté wa UNICEF ishiramwe muza bakongeranira agateka k'abana aho hari mu 2002 hanyuma mu 2006 mu Washington leta zunze za Amerika niho yakorana na Fondation Batonga kugira ngo ashobore gufasha abana babigeme bafise ingorane zitandukanye akabafasha kuronka uburyo bw'amafaranga ngo bashobore kwirihira amahera yo mu ishuri kuvuga Minervare kugira ngo bashobore kwiga nk'abandi Angelique Kijo afise mu rukurikirane rwe tuzobivuga mu gukurikira inkurikirane z'indirimbo cyo bita album zirenga 200 hariho iyitwa Logozo muzi cyane akaba rero niyo yashoboye kwarujisira cyangwa guheraheza hari mu 1991 yamufashije kuja mu masabukuru mpuzamakungu ico bita Festivals International hawe yagira n'igiteramo gikomeye abita Olympia i Paris itariki 31 ukwezi kw'icumi 2022 mu 1992 akaba rero yaronse n'ibi tipo byinshi tuzobabwira mu ndwi iheze uno munsi rero kwa ruguca kuma yange kubyerekeye Angelique Kidjo mu ndwi zatusura tubabwire ibyerekeye inkurikirane indirimbo ziwe ibitsibo yagira aronka kugira mwumve urugezo agezwe ko n'umwe mu baririmbyi ba Afrika bubashwe bakomeye kandi batarega turashimye rero mwe mwese mu ariko murakurikira kiro kiganiro wa wundi hano kigarukiye ngashimira Alphonse Muhimbwa bw'ivyuma nsavye umuhungu wasavye muzi ko yasavye dusura mu ndizwa tuko turavuga ku vyerekeye uwo muri rimbyi nyene Angelique Kidjo na hubuta
Wa wundi?
Ni wa wundi.
Wa wundi ni ikiganiro kiba yagira ku buzima bw'abantu batandukanye bamenyekanye ku bikorwa byabo.